muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muratwumvira mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi umukenyezi yaraye yishwe arashwe muri karitsiye Ruziba ya komine Muha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura.
Twumvise amasoroja turahashika, tuhasanga iyo nkozi y'ikibi yamaze kugenda. Turi kumwe n'abajeje umutekano bo ngaha nyene bo muri Kizingwe, abapolisi twari kumwe twatohogeje hasanga yuko atashe tuba tukivuna, twasanze bamurashe.
Jean-Claude Ndayisenga ni umukuru wa selule Kizingwe. Uyu mukenyezi wishwe yari umwe mu ndongozi z'umuhari w'abakenyerera rugamba b'umugambwe CNDD-FDD muri zone ya Kanyosha. Inkuru irambuye ni mu kanya gatoya. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, turi kumwe na Geoffrey Mutagoma agiye kutubwira iby'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abatalibani bo muri Afghanistani.
Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo hamwe n'umutwe w'abarwanyi b'abatalibani basohoye itangazo ko Leta ya Amerika n'uwo mutwe bazashyira umukono ku masezerano y'amahoro itariki 29 z'uku kwezi kwa kabiri. Iza bibaye intambwe ikomeye yo kurangiza intambara yabaye ndende kurusha izindi mu mateka ya Amerika. Ayo masezerano biteganijwe ko azashyirwaho umukono i Doha muri Qatar asaba ko Amerika yakura ingabo zayo muri Afghanistan mu byiciro bitandukanye, naho umutwe w'Abataliban ukizeza ko ubutaka bwa Afghanistan butazakorerwaho ibikorwa by'iterabwoba kandi uzagira uruhare mu bikorwa byo kwiyunga n'abandi baturage ba Afghanistan. Isinywa ry'ayo masezerano rizabanzirizwa no kugabanya ibikorwa by'urugomo uhereye ejo ku wa gatandatu tariki ya 22. Ibi bizubahirizwa n'impande zose zirebwa n'ikibazo: ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan, abarwanyi b'Abataliban n'ingabo za Afghanistan. Gusa buri ruhande rwavuze ko ruramutse rushotowe rwakwirwanaho.
Mutagoma Geoffrey komereza kuri iyi nkuru ya Leta y'Ubushinwa yirukanye abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru cyo muri Amerika.
Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders urasaba Leta y'Ubushinwa kwisubiraho ku cyemezo yafashe cyo kwirukana abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru The Wall Street Journal gikorera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byabaye nyuma y'aho ubutegetsi bw'Ubushinwa butangarije ko icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko buvuga ko ikubiyemo ivangura rikorerwa Abashinwa. Abo banyamakuru batatu birukanywe nyuma y'aho Leta ya Amerika ishyiriye ibigo by'itangazamakuru rikorera Leta y'Ubushinwa ku rutonde rwa za ambasade z'ibihugu kubera uburyo ibyo bigo bivugira Leta y'Ubushinwa bikanayikorera icengezamatwara. Cedric Alviani ukuriye umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka mu biro bya Aziya y'Iburasirazuba biri Taipei aravuga ko abanyamakuru birukanywe mu gihugu nta ruhare bafite mu isohoka ry'inyandiko yababaje Ubushinwa, bityo bakaba bararenganyijwe. Abanenga igikorwa cy'Ubushinwa cyo kwirukana abo banyamakuru baravuga ko kibangamiye bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi kinatera ubwoba abandi banyamakuru bakorera muri icyo gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida w'u Rwanda na mugenzi we wa Uganda bahuriye Gatuna ku mupaka, hari n'umukuru w'igihugu cya Angola n'uwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo babahuza. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi nawe yari Gatuna araduhiye inkuru.
Nyuma y'amasaha agera kuri ane, abakuru b'igihugu cy'u Rwanda na Uganda n'abakuru b'igihugu cya Kongo ndetse na Angola babahuza bari mu nama yabereye mu muhezo imyanzuro bayisomye bari mu cyumba cya bonyine. Izindi ntumwa za buri gihugu n'itangazamakuru bari mu kindi cyumba cyihari. Itangazamakuru ryari ryiteze kugezwaho imyanzuro y'inama ndetse byari biteganijwe ko haba ikiganiro n'itangazamakuru, ariko birangira umwanzuro usomwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola. Byinshi mu byari biteganijwe zwe na benshi nuko abakuru b'ibihugu bari kwemeza ifungurwa ry'umupaka, ariko birangira hafashwe umwanzuro ko ibyo gufungura umupaka bizasuzumwa nyuma y'iminsi 45. ubibazaga uko imipaka yafungurwa n'abanyamakuru bwabo bari barimo wasangaga mu matsinda bari barimo bizeye ko iyi nama yo kuri uyu wa gatanu ishobora kurangira abaturage b'ibihugu byombi bongeye kugenderana. Benshi bo batekerezaga ko bishoboka babiheraga ku mafoto yagiye acicikana agaragaza abakuru b'igihugu cy'u Rwanda na Uganda bahari intoki ndetse bafite akanyamuneza ku maso. Ni nabwo bwa mbere kuva iki kibazo cyatangira aho abakuru b'ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bafashe ifoto begeranye. Mu mwanzuro ukomeye wavuye muri iyi nama nuko abakuru b'ibihugu basabye Repubulika ya Uganda ko mu kwezi kumwe igenzura ibirego bya Repubulika y'u Rwanda ku bikorwa bibera ku butaka bwayo by'uko imitwe ibangamiye guverinoma y'u Rwanda byaba ari ukuri, Uganda igafata ingamba zose zo kubihagarika no kwirinda ko byakongera kubaho. Ibyo bikorwa bigomba kugenzurwa kandi bikemezwa na komisiyo ihuriweho mu ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano ya Rwanda. Umunsi iyo myanzuro yashyizwe mu bikorwa bikagezwa ku bakuru b'ibihugu bahuza bazongera bakore inama mu minsi 15. Iyo nama ikazabera i Gatuna igamije gufungura imipaka no gusubiza ku murongo umubano hagati y'ibihugu byombi. Undi mwanzuro wasinye ni uwo guhererekanya abanyabyaha hagati y'u Rwanda na Uganda, harimo irekurwa ry'imfungwa ku mpande zombi ndetse no kwemeza gukomeza urwo rugendo rwo kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Abakuru b'ibihugu banishimiye ko hari intambwe yatewe irimo kurekura abaturage bari bafunzwe kuri buri ruhande. Iyi nama ibaye mu gihe u Rwanda rwasabye abaturage barwo kutajya muri Uganda kubera itotezwa bahuriraga yo muri icyo gihugu. U Rwanda kandi rugashinja Uganda gufasha imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda irimo RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDL na Ruduru Nana n'indi twikorera muri iki gihugu cya Uganda. U Rwanda rushinja kuba Uganda itera inkunga. Iyi nama ibaye mu gihe Uganda ikomeje gutera intambwe mu gushyira mu bikorwa ubusabe bw'u Rwanda, aho yatangaje ko yatesheje agaciro pasiporo yahaye Charlotte Mukankusi ushinzwe diplomasi muri RNC. Kuri uyu wa gatatu kandi Uganda yarekuye Abanyarwanda 13 bari bafungiye muri Uganda hamwe n'abandi babiri bashinjwa kugaba ibitero mu Kinigi byahitanye abantu 14 umwaka ushize. Nta muturage twabashije kubona ngo atubwire uko yakiriye uyu mwanzuro, kuko ku ruhande rw'u Rwanda nta muturage n'umwe wagaragaraga ku mupaka, bake bari ku ruhande rwa Uganda niho wasangaga abaturage bari ku mihanda, ariko nta munyamakuru wari wemeye kwambuka ngo arenge mu Rwanda yerekeze mu gihugu cya Uganda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Gatuna, ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakurera aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burundi, aho umukenyezi w'imyaka yababa 40 mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura mu ntwaro bamenyesha ko abamwishe bataramenyekana ariko ko amatohoza yatangiye. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezweho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Uwo muhisi azwi ku izina rya Havyanimana Consolata yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana atashe nk'igihe cy'isaha zibiri zirenga z'ijoro kurugiwe ahitwa Kizingwe. Uno mubanyi w'umuhisi yashitse mu bambere imbere y'urugo rwiwe ariyamiriza ubwicanyi nk'ubwo.
Kuno byagenze twebwe twamvise inkoho zivuka zivutse bararasa hamwe bahejeje kurasa turaza nkabo banyu nyene kuraba n'abandi bariko bararengana turaza kuraba cyo dusanga bahejeje kumwica abamwishe bakiye cyo dusanga ararambaraye. Ariko nko kuno twakibonye kumenga ni nk'abantu babaje nyuma yiwe baza bamukurikira atambutse rero agira shike mu rugo abaci bamurasa rero dusanga ikiziga kirarambaraye ngaho turiyamirije ubugizi bwa nabi abantu bagoma bicwa nta umuntu ari kamenya ikintu bazira nk'ubu yari umubanyi yari yibereye ngaho oye nta muntu yabwira nabi akibitse umuzi yatigura ufunkuru ruratubabaje gose ahubwo turiyamirije ibintu biriko biraba umuntu agapfa akazira ubusa atakosa afise takintu bamuze nkatwe kwa nuko aba banye ntangora nimwe twari dufitaniye ahubwo ibi bintu turabyiyamirije cyane twasaba yuko botohoza bakumva nk'uwe nk'izo nkozi zibi bakazifata.
Abajyango b'umuhisi Habyarimana bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise urupfu rwabo. Mpongera Ezekiel numuvukanyi wo yaraye agandaguwe arashwe asaba ko abifitiye ububasha bakora amatohoza kugira icyatumwe yicwa n'abamwishe bamenyekane.
twebwe nk'abavukanye ntituratora ubwenge byabaye bya kabiri bibaye rero banu ntituratora ubwenge kuva mvuka nagiye numva c'amatati y'ababanyi canke amatongo iwacu uretse ni mu kibano yari mu kiriso nta muntu uje ntarumva yidogera canke abantu bamwidoga ico dusaba je ntwambe n'abajere umutekano bo ndazi ko barafite inkinga bukomeye cyane bwo gutohoza imvo canke gusanga baramihinze nuko bwo kingira basigaye n'izo nzego z'umutekano zarafite ubumenyi bwinshi nibaza ko bazogice bakoze.
Abanyagihugu bo mu gacimbiri kizingwe bavuga ko ubwo bwicanyi ari kimenyamenya ko ibigwanisho bikiri mu minwe y'abanyagihugu. Umukuru wa Serire Kizingwe Jean-Claude Ndayisenga yemeza ubwo bwicanyi asaba ko umutekano w'abarongoye wacungerwa bikwiye.
Uko byagenze twarumvise amasoro menshi, twumvise amasoro ushatrashika tashisanga iyo nkozi kibi yamaze kugenda turi kumwe n'abajeje umutekano bo ngaha nyene bo muri Kizingwe. Abapolisi twari kumwe twatohoje hasanga yuko atashe twatukibona twasanze bamurashe. Uko duwakira nuko kugeza iyi saha tutaramenya ikintu na kimwe coba caratumye abo nkozi kibi ubonya kugendera catumye araswa naco turamenya kugeza iyi saha. Tusaba mu gihe tubonye ubwishyu cyane bitanguye mu iserire tubasaba yuko umutekano wokongerezwa kugira ubwicanyi buhagarare.
Konsorata Havyarimana yarayishwe arashwe asize umwana umwe w'umukobwa w'imyaka 15 yari numwe mu ndongozi z'umuhari w'abakenyera rugamba b'umugambwe CNDD-FDD muri zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura nk'uko amakuru ava mu muryango wiwe abivuga. Amakuru ava majejwe intwaro muri ako gace ka Bujumbura akavuga ko igipolisi cyatanguye amatohoza kuri urwo rupfu.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bedusa urunani rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagejeje imfashanyo ingana n'amafaranga y'amarundi angana na miliyoni zirenga 20 kuri bene wabo b'abanyagihugu imiryango 500 bahanzwe n'ubukene hagati mu gihugu mu Burundi. Mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Oriane Itangishaka yari yatumiye umuvugizi wa Bedusa Dr. Zena Ntiranyibagira.
Kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze 2019 niho ijya myuzuri yatanguye i Burundi. Twebwe rero muri BDUSA twarabonye ajya amasanamu ukabona inzu ziko ziratemba ukabona abana bamerewe nabi n'abakenyezi bya dukoze ku mutima cyane kuko ni bene wacu. Kandi noneho muri BDUSA abarundi turimo urunani benshi bari bafite n'imiryango muri bijya bice byagize ingorane haba mu buterere haba hariya mu Cibitoke. Urumva rero twari kubona ajya amasanamu ngo tubike icyo twokora. Nico gituma rero twe twaje tuje hamwe BDUSA tugira inama ya bose twumvikana yuko two tubika umukanda tukarondera agafashanyo twoshikana kuri bajya bene wacu kuko bajya bose twabona ku masanamu bashobora kuba nk'umwana w'uwanje cyangwa akaba umwana w'uwawe. Urumva twebwe ikintu cy'inyamukuru muri BDUSA duhuriza ko nuko turi abarundi nuko diaspora ifite ikintu kiduhuza kugira ngo tugikore bisaba yuko tubanza kuha agaciro kuba umurundi. Ajya amasanamu twese twarayabonye mugabo BDUSA yavuze tuti twebwe turi urunani kandi kwa turi abarundi dushaka guteza imbere igihugu cyacu bijya biraturaba dushaka kuvuga ati tuje hamwe turondere dadi twari mwanya itari muto mugabo icyo cyumviro caje kubera yuko twabonye ibintu zari ko biraba. Kandi noneho BDUSA si ukuvuga ngo ni ishyirahamwe ryo gufashanya gusa, ni ishyirahamwe rizokora ibikorwa bitandukanye. Mugabo iki cya mbere nyamukuru ni uko twabonye ko tubanza gufasha bajya bene wacu bari bugajwe n'ubukene bari mu ziga ngorane z'umwuzuro w'amazi.
igikorwa aho mushikiye mu Burundi mwagishize mu ngiro gute mwa mwarakoranye na leta turumva ko muri leta hariho ibiro bijejwe diaspora mwa mwarakoranye nabo bigifashe gute mugenderanire yanyu n'ubushikiranganje bujejwe migenderanire n'amahanga nyobigenda gute iyo umuntu yipfuza gutanga imfashanyo ku rwego runini nyagwa abantu benshi cyane mu kibano byagenze gute
ego murakoze ego nko mubivuze twe turi hanze y'igihugu turi mu diaspora mugabo mini ministeri z'affaires étrangères twafite departement ya diaspora itworohereza nibo twakoranye kuko niba duserukira hariya diaspora ya Amerika ibidi USA ntitwikumiriye ku bandi bari hanze turakorana mugabo ko tukiri bashasha twebwe twagendeye cyane cyane kuba hasanzwe bajye bari muri diaspora muri ministeri z'extérieur nibo twikoze ko bata badufasha kurondera ibimpapuro za ngombwa babicishije muri ministeri de la solidarité bagacara muri ministeri de l'intérieur hanyuma noneho bakadushikiriza no kuri chef de zone abajeje intwaro bo nyine bakora n'abanyagihugu mugabo nkuko mubivuze ikanyamakuru kugira ngo dushike ahantu kuri tene dutegereza gukurikiza amategeko y'igihugu naho turi hanze turi abarundi bo hanze dutegereza gukorana na leta kugira ngo itworohereze muri ibi bikorwa iyo tutari nk'umuntu ari hariya kuri tera tuvuga ati moja ngaha abasinzi kabiri cyane rwose naba naba tuvuga turi hanze twaronka amakuru menshi mugabo kugira ngo duhitemo aho twoja byasaba yuko abo muri exterieur abo muri solidarité abo aba chef de zone bahari badufasha kugira batwereke aho twokorera murumva rero yuko tutari kubikora leta itatworohereje
birumvikana reka tugende ku mirongo ya telefone duhere kuri Gérard turi kumwe
egome nashaka kumutera intege icyo cyumviro bashyize imbere cy'imyiro shyiza cyane urabona abarundi ukuntu twasanzaye hari abari muri Canada muri USA muri Europe mu China ibyo rero ni byiza kubona bafashe cyumviro gufasha bene wabo ndatse Amerika c'est un continent très vaste ifite amaeta menshi by'ukuri twati yuko ashakenge ziri zabwe mu Burundi zigera muri Amerika abo bantu rero by'ukuri bagishatse cyo gufasha bene wabo bakiri mu Burundi bakiba mu buroko icyo kintu kimushimiye cyane nashaka kumubaza none ko bagize icyumviro tumaze kubona abantu bahuye n'inyiturira kandi hagati mu gihugu hari abanyagihugu bafungura ariko bishwe n'inzara abana bafite kwa shirokoro bafite ingwa zitandukanye mbe nta kuntu kibatokira igihugu cyose barabe abantu bari trevulnerable ega abantu bari trevulnerable ntibavuge ngo nake nyine ngo igisagara cya Bujumbura hariho nk'abantu b'icyenda juru b'icamazi ya ruguru usanga by'ukuri ubuzima bwaho bumeze nabi hari n'abantu usanga mu mashuri n'ubuye bakicara hasi bakicara icyo kintu ukuri twashaka nk'abantu bakora mu madorale ibintu kuri kido mu Burundi bwo kugarukira ko pepa
birumvikana
ntabwo ashaka kumubaza none iyo mfashanyo iva mu minwe yabo cyangwa na leta zunze ubumwe za Amerika ibifisemwo ukuboko
ego murakoze cyane icyo kibazo Gérard abagize ikibazo cyiza cyane ari iyo fashanyo nta na gatoyi iva muri leta ya Amerika cyangwa leta y'u Burundi ni abarundi bene wacu baba muri leta zitandukanye bikora mu mufuko bakarondera ako gafaranga kaba idolari rimwe kaba amadolari abiri umwe wese agatanga icyo ashoboye tugashyira hamwe twese ahubwo ayo mafaranga ni ay'abarundi bene wacu birondera bo nyine naho bidi wese yanditse muri leta zunze ubumwe za Amerika ntiturashika ku rwego rwo gusaba ifashanyo ya leta twebwe rero dukorera mu byo abanywanyi b'abarundi bacu barondeye nibo baturi ku mukanda bakavuga ati ntago idolari rimwe mugabo ko turi benshi turi abanywanyi benshi iryo dolari rirashobora kugwira tukagura itoni z'ibiharage tukagura itoni z'imifuko y'imiceri cyanke amavuta cyanke ibitenge yanavuze ngo abantu ba ruguru bakeneye ifashanyo abana bicara hasi ibintu by'amashuri ego BDUSA si igufasha gusa ahubwo dufite imigambi irashe tuzokora hano muri Amerika tukanayikora no mu Burundi kugira ngo abarundi bene wacu batere imbere
ikibazo bagomba kubaza ngomba kubaza yuko bomfasha kugira ngo murabona yuko hariho incabwenge z'Uburundi ziriko zirapfa uriko nk'abapsikologe abahistoriye bariko nako naje neje ku univesiti y'Uburundi yuko bomfasha n'ibintu by'amabourse matukarongizi kuko bakafata ibintu by'amabourse aba regene b'Uburundi bafite amataraye b'incabwenge by'ukuri bakagera kwiga muri Amerika ba nicyo kintu gikora ko n'ukuri kugira ngo nabo tubuze incabwenge z'ishoze byo muri Amerika.
Reka mbere yuko yishura ico kibazo ca bourse tuje kuri batteri ndova batteri ararindiriye ku murongo
we
amahoro neza
amahoro amahoro
urahora komeye
ndaho ndakomeye
uherereye he
ere mu Rwanda mu karere ka Ruhango banje gushimira umutumirwa kandi yo societe barimwo ariko gye ikibazo mbanze kugira muko numba bajya kubafasha babagenda bagakora yo lisiti nibo bayikorerayo urwo rutonde cyangwa batuma abantu bakatuma nka leta tumuzade urutonde tuze tuzi kwa twiprogramye amafaranga tuza tunda tufashije ubwo bigendera mbere cyangwa baba batumye abantu mbere kandi kibazo mfite nimba bashaka kongera ko mudutangaze ko muri ari impunzi z'muri Kongo z'abarundi zikunda kubura amazi zikakunda kubura n'inkwi bakunda no kujya guca inshuro hakurya wenda babuze hafi seri yanze yatinze kubazanya imfungurwa ko nabo ntago bakongera nabo bantu babagira ko nabo bumva abare ari abarundi babo nabo nta nukubabaza ariko wenda nimba bazakomeza bongera abo bafasha kuko nabo mudutangaza ko nabo bazibaza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane.
Murakoze.
Dr Zena tugarutse ku kibazo cya Gerard yavuze ko kumbure mubi mu migambi mufise muri BDUS mushobora kugerageza no gufasha ibijyanye n'amabourse kuko ati incabwenge ziriko zirahona uko yabivuze bamwe bagenda bitaba Imana ati kumbure mu bafasha kuzamura abafasha kuza muri Amerika kungura ubumenyi bagagaruka mu Burundi iyo migambi murefise
ego uwo mugambi turamufise cyane cyane mu gisata cy'indero n'inyigisho turafite umugambi wo kuzogerageza kuzana abanyeshuri b'Abarundi cyane izo cabwenye ziri mu Burundi kugira ngo baze gukarisha ubwenge ino muri Amerika ariko tukabise n'ico twavanye nka kampanye yuko incabwenye ziri hanze na cyane cyane izize muri Amerika bo subiza ubumenyi bukaza gukora iwacu mu Burundi kuko mubiza abandi bavuga ngo ubwenge barahugwa mugabo murabizi yuko kenshi mu bihugu byacu bya Afrika iyo tugiye kwiga hanze usanga tugumayo tugateza imbere ibihugu biteye imbere urumva rero iyo uwo mugambi turawufise wo gufasha abanyeshure ugwaruka kugira ngo baze gukarisha ubwenge muri Amerika mugabo bagaca basubira inyuma bakakoresha ubwumenyi iwacu i Burundi kuko niho bikenewe cyane gose twebwe twakoranye n'amashyirahamwe arenga atatu ari mu Burundi irya munyamukuru cyane ryari AJAPE ni association kuko inizenista African Progressist bari mu makomini atandukanye mu maprofesa atandukanye mu gihugu bari no mu bihugu byinshi bya byose bya Afrika mugabo iryo shyirahamwe ryatanguriwe i Burundi nibo rero cyane cyane twakoranye bagasikira aba chef de zone bakaza ku mitumba bakatubariza ahantu abantu basinzikaye rwose batigeze baronka ifashanyo na rimwe tumaze kuronka iyo liste rero bamaze kuyitungikira twebwe twaragize inama muri BDUSA twumvikana ahantu twofasha mu kubahitamwo twaravye ahantu batigeze baronka ifashanyo hamanca dusaba yuko iyo shami AJAP yokorana na chef de zone bakabashira abantu ahantu hamwe kugira ngo ifashanyo izobitangirwe ahantu hamwe ni kuvuga yuko naho twagiye aho kuri iyo site save yo mu Ngagara abantu twafashije bavuye mu masite atandukanye.
Muri site sabe iyo miryango 500 ni ukuvuga ni nk'abantu nkabangahe mwashoboye gufasha mwabahaye ikinike
ego icyo ni kibazo cyiza cyane kuko mubiravye iyo miryango irenga hafi 550 usanga umuryango umwe mufise nk'abana batandatu cyangwa batanu harimo umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe rero uko twavyumviye tuti mu muryango umwe tubahaye hafi nk'ibiro 10 by'umuceri tukabaha hafi nk'ibiro 5 by'ibiharage tukabaha hafi ilitiro n'igice by'amavuta byo bafasha kugira ngo bagaburire abo bana umuryango batari bwaro nk'ibyo bafungura hanyuma rero tuvira tuti rero kusanga aho n'abakenyezi usanga batafise icyo bafuka abana reka dufate nk'imiryango 50 umukenyezi wese tumugurire ibitenge bya kotebu 2 kugira ngo bashobore kwifuka cyangwa bashobore kwambara mumva yuko rero hafi iyo miryango 350 harimo bamwe bafise abana benshi cyangwa asanga abana bakeyi igiti twafashije kiraba kirashobora no kurenga abantu bashika nk'igihumbi mugabo twe twagura ibintu turavye amamenage imiryango kugira ngo dushobore gutanga byoroshye ko twabitekeza aho twabiguze nizo twifikiye kuri tele turabigura turabitekeza twagenda gusa dutanga ibintu bimaze gutekegwa tuvuga ko twahaye amafaranga chef de zone ngo twahaye amafaranga leta oya nitwe twifikiye turabigura turanabitanga.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Icyo kiganiro rero muri sanga mushobora kugisanga ku rubuga rwacu wa3@ radio yacu vewa@.com. Dusubiye ku makuru mbibutse ko Perezida w'u Rwanda na mugenzi we wa Uganda bahuriye igatuna ku mupaka, hari n'umukuru w'igihugu cya Angola n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babahuza inama, ntabwo yafashe icyemezo cyo gufungura imipaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abatalibani bo muri Afghanistani baritegura gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, nibyo Geoffrey Mutagoma tubwira.
Ministri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo hamwe n'umutwe w'abarwanyi b'abatalibani basohoye itangazo ko Leta ya Amerika n'uwo mutwe bazashyira umukono ku masezerano y'amahoro itariki 29 zo ku kwezi kwa kabiri. Izabibaye intambwe ikomeye yo kurangiza intambara yabaye ndende kurusha izindi mu mateka ya Amerika. Ayo masezerano biteganijwe ko azashyirwaho umukono i Doha muri Qatar asaba ko Amerika yakura ingabo zayo muri Afghanistan mu byiciro bitandukanye, naho umutwe w'Abataliban ukizeza ko ubutaka bwa Afghanistan butazakorerwaho ibikorwa by'iterabwoba kandi uzagira uruhare mu bikorwa byo kwiyunga n'abandi baturage ba Afghanistan. Isinywa ry'ayo masezerano rizabanzirizwa no kugabanya ibikorwa by'urugomo uhereye ejo kuwa gatandatu tariki ya 22. Ibi bizubahirizwa n'impande zose zirebwa n'ikibazo: ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan, abarwanyi b'Abataliban n'ingabo za Afghanistan. Gusa buri ruhande rwavuze ko ruramutse rushotowe rwakwirwanaho.
Geoffrey Mutagoma tubwire kandi n'iyi nkuru ya Leta y'Ubushinwa yirukanye abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders urasaba Leta y'Ubushinwa kwisubiraho ku cyemezo yafashe cyo kwirukana abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru The Wall Street Journal gikorera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byabaye nyuma y'aho ubutegetsi bw'Ubushinwa butangarije ko icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko buvuga ko ikubiye imivangura rikorerwa Abashinwa. Abo banyamakuru batatu birukanywe nyuma y'aho Leta ya Amerika ishyiriye ibigo by'itangazamakuru rikorera Leta y'Ubushinwa ku rutonde rwa za ambasade z'ibihugu kubera uburyo ibyo bigo bivugira Leta y'Ubushinwa bikanayikorera icengezamatwara. Cedric Alviani ukuriye umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka mu biro bya Aziya y'Iburasirazuba biri Taipei aravuga ko abanyamakuru birukanywe mu gihugu nta ruhare bafite mu isohoka ry'inyandiko yababaje Ubushinwa, bityo bakaba bararenganyijwe. Abanenga igikorwa cy'Ubushinwa cyo kwirukana abo banyamakuru baravuga ko kibangamiye bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi kinatera ubwoba abandi banyamakuru bakorera muri icyo gihugu.
Geoffrey Mutagoma, urakoze. Nshuti zacu muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, nahaye amakuru ahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Usibye nyine ku maradio yanyu, mushobora no kudukurikira nyine kuri YouTube VOA radio yacu, kuri Facebook VOA radio yacu, ku rubuga rwa internet wa3@ radio yacu VOA.com. Maze rero umugoroba mwiza, murakarama.